muteze amatwi ijwi rya Amerika. Ibiganiro n'amakuru tubafitiye kuri iyi saha kuri mikoro muri kumwe nanjye Fidèle Niyongabo, kaza mu biganiro byacu.
Rwanda barihagije, iyo babona bafite mu modoka babona barangura buri munsi, ndetse babarebaga ku buryo babonaga ko bashakaga akantu k'imbaruto katuma hagira ikibazo kugira ngo wenda babe barasahura.
Uwo ni umudandaji w'umunyarwanda ari Rusaka muri Zambia. Iyi nkuru n'andi makuru yo hirya no hino, harimo igitero cy'abatalibani muri Afghanistan n'urugendo rwa Perezida Obama muri Arabia Saudite, turayagaruka ku mukanya gato. Idonido ry'amakuru twabateguriye. Perezida w'igihugu cya Ecuador Rafael Correa yatangaje ko gusubira kubaka ibyasambuwe n'ikinyamugigima gikomeye cyane cyahitanye abantu 413 bizotwara imiliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari. Perezida Correa yaragendeye igisagara cya Porto Viejo mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu ejo kuwa mbere kugira yirabire ubwiwe inkurikizi ziteye agahinda z'icyo kinyamugigima cyari ku rugero rw'indwi n'ibice 8. Igisagara cha Porto Viejo n'ibindi bisagara biri hafi yaho vya Manta na Padernales biri mu bisagara byasinzikaye kurusha ibindi. Leta ya Ecuador itangaza ko izokura miliyoni 600,000 y'amadolari mu ngurane ivuye mu mashyirahamwe mpuzamakungu atanga ingurane, harimo ibanki y'isi yose, kugira afashe utwigoro twishyura byihutirwa ku nkurikizi z'ikinyamugigima cyo ku munsi w'Imana. Ubutunzi bwa Ecuador bwifashe nabi cyane muri iki gihe, bifatiye ku biciro by'ibitoro byagabanutse ku isoko mpuzamakungu ry'ibitoro. Ibiro vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijejwe iterambere mu makungu USAID ryatangaje uno musi wa kabiri ko rizorungika mu bice vyasinzikaye imigwi ibiri. Umugwi umwe ujejwe kuraba ivyononekaye, uwundi uzokorana n'umugwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ujejwe gukurikirana ibikorwa mpuzamakungu vyo gutabara. Ibiro USAID vyemeye kandi gutanga imfashanyo ya mbere y'ibihumbi 100 vy'amadolari y'ibikenewe vyihutirwa. Umukuru w'abagwanya ubutegetsi muri Sudani yo mu manuko Riek Machar ntiyagarutse ku mugwa mukuru Juba umunsi ugira wa kabiri yikurikiranya, amenyesha ko leta itari kuri indege yarizanye umusirikare mukuru w'umujeneral wiwe gushobora kuza ku mugwa mukuru. Umuvugizi w'abagwanya ubutegetsi William Ezekiel yabwiye Ijwi rya Amerika ko atatariki yashizweho kugihe Machar azoshika ku mugwa mukuru kurahira mu mabanga y'icegera cha Perezida hisunzwe amasezerano y'amahoro yatewe ko igikumbo mu kwezi k'umunani mu mwaka uheze. Umuvugizi wa leta Michael McQuay yabwiye abamenyesha makuru ko intwazangabo y'umujeneral w'abagwanya ubutegetsi Simon Gatwedge yariko agerageza kuzana abandi basirikare barenga 200 bari kumwe nawe. Ibyo bikaba bitari ku vyerekeye igitigiri c'inteko zigwanya ubutegetsi zirekuriwe kuza ku mugwa mukuru Juba. McQuay yagiriza kandi abagwanya ubutegetsi ko bagerageje kuzana ibigwanisho bigenewe gusambura ibimodoka vya blende n'amamisire ayoborwa na laser. Umuvugizi w'abagwanya ubutegetsi William Ezekiel avuga ko Gatwech yari azanye inteko zirenga hisunzwe amasezerano yashitsweko, yamenyesheje ko atabigwanisho nk'ivyo bafise. Leta ya Sudani yo mu manuko ubwayo yagirizwa ko yazanye izindi nteko z'umurengera mu gisagara cha Juba n'abajejwe gukurikirana amasezerano y'ugukarika ingwano b'abanyamahanga tacho bavuze kuri ivyo vyagirizo. Bitegekanijwe ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama n'umwami wa Arabia Saudite Salman babonana mu gihe imigenderanire hagati y'ibihugu byabo bitifashe neza muri iki gihe. Ivyo bihugu bibiri bimaze igihe bicuditse bifise ibibazo bikomeye bitumvikana ko kuvyerekera rugamba rwo kugwanya iterabwoba n'intambara zo mu karere. Perezida Obama azobona neje kuwa gatatu n'umwami wa Arabia Saudite ku mugwa mukuru Riyadh mu rugendo muri ico gihugu mu mabanga yiwe ya prezida. Urugendo rwa Obama ruzokurikirwa ku munsi wa kane n'inama y'ishyirahamwe yo gufashanya y'ibihugu vyo mu kigobe c'abarabu. Ishyirahamwe rigizwe n'ibihugu bitandatu harimwo Arabia Saudite, Kuwait, Emira Arab Uni, Qatar, Bahrain na Oman. Bisaya marano ku imigambi n'uburyo butandukanye mu rugamba rwo kugwanya iterabwoba no kugarukana umutekano mu karere bizoguma bitandukanye abategetsi ba Amerika n'abategetsi ba Arabia Saudite. Abanyagihugu muri leta ya New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baraja uno munsi kuwa kabiri matora ya mbere agenewe guhitamwo abakandida bazoserukira imigambwe ko ari ibiri y'abademokrate n'abarepublika mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'11 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyatohojwe imbere y'amatora vyerekana ko umudemokrate Hillary Clinton n'umurepublika Donald Trump ari imbere bikomeye yabo bahiganwa mu migambwe yabo. Insinzi ikomeye ya Hillary Clinton yotuma yegereza kuba umupfasoni wa mbere yoba agenywe n'umugambwe ukomeye kuserukira mu matora y'umukuru w'igihugu. Insinzi ikomeye ya Donald Trump yotuma agumana umwizero gutogwa guserukira umugambwe wa Republika imbere y'ikoraniro ryo kugena uzosekwira uwo mugambwe rizoba mu kwezi kw'indwi. Bombi Hillary Clinton na Donald Trump babaye muri Leta ya New York. Hillary Clinton yahagize muhiriwe mu gutsindira kuba senator w'iyo ntara inshuro zibiri mu gihe Trump afise amatungo menshi cyane muri iyo leta. Aba mu igorofa yiwe ndende ifise izina ryiwe. Ivyanyuma vyatohojwe vyerekana ko Hillary Clinton ari imbere y'uwo bahiganwa Bernie Sanders n'ibirenga ibice 10%, mu gihe Donald Trump afise hafi ibice 50% by'amajwi. Akaba ari imbere cyane y'abo bahiganwa Ted Cruz na John Kasich. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mubandanya kumviriza amakuru twabateguriye. Umugwi w'abagwanyi b'abatereban bagize igitero c'amabombe n'inkoho ku mugwa mukuru wa Afghanistan Kabul no munsi kwa kabiri mu gitondo. Bisha abantu 30 bakomeretsa abandi barenga 327. Ico gitero cari kigenewe inyubakwa abategetsi bavuga ko irimwe inteko zidasanzwe zijejwe umutekano zikorera ibiro bijejwe iperereza by'igihugu. Izo nteko zijejwe gukingira abategetsi ba leta. Ico gitero catanguye hafi isaha 3 zo mu gitondo mu masaha y'i Kabul igihe umwiyahuzi yaturitse imodoka yari yuzuye amabombe ku rwinjiriro rw'iyo nyubakwa. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe intwara yo hagati yabwiye abamenyeshamakuru ko amabombe y'ibiro amajana yari mu modoka yaturikijwe. Mubandanya kumviza Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC. Programu y'ibiganiro vyacu tuyabashikiriza imisi yose kuri Radio Inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88.3 na kuri Ijwi ry'Amerika kuri FM 104.3 i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radio yacu @gmail.com, Facebook kuri adrese radio yacu hamwe na www.radioyacu.com. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC amakuru yo mu karere tuyahera mu Burundi. Aho intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini Tom Perriero asaba Leta y'u Burundi gushyira mu ngiro ivyo imaze igihe yiyemeje kuko kudakora ivyo yemera ngo bituma itakaza icyizere kubayifasha. Inyuma y'urugendo yahoramwo mu Burundi yahaye ikiganiro abamenyeshamakuru no musi kwa kabiri aho yavuze ko ukudahana gutegerezwa guhagarara kugira igihugu cogorore. Eroje Burika neza niwe yakurikiranye inkuru.
Mu rugendo rwiwe Tom Perriero yabonanye n'abategetsi batandukanye, abaserukira amashirahamwe yigenga, abagwizatunga, abaserukira amadini n'amashengero nka Katolika, amashengero y'abakizwa hamwe n'abayisilamu. Yavuze ko abo vyahuye bose bamubwiye ko abarundi banyote wa mahoro n'iterambere kandi ko bazokora uko bashoboye kugira ngo igihugu gisubirane itoto mu bijanye n'umutekano, amahoro n'iterambere. Kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka, intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini amaze kugendera Burundi inshuro zirenga 5, naho kuri inshuro atagize amahirwe yo kubonana n'umukuru w'igihugu yarigeze kumwakira. Perriero yemeza ko atantambwe iboneka yateye mu ngendo ziwe. Ubiravye ni nk'uko dutera intambwe imbere tugasubira inyuma izindi ntambwe zibiri nizo tuvugana na leta. Harakindwe inkeya president Nkurunziza ubwiwe, hari ivyo yasezeranye ko azorekura abafungiwe politiki. Nta na kimwe twabonye cyakozwe. Yaraniyemeje kandi kohoza abaroreza 200 bagateka kazi na muntu gushika ubu umengo n'imikino gusa ariko baragira. Icyangombwa kuri twebwe nuko hoba indorerezi ziraba ko abantu baguma bicwa, abandi banyuruzwa n'ibivugwa ko abantu basinzikarizwa ubuzima bikabije. Turi mu gihe leta yemeza kwifisa ishaka no gukora ibishoboka ngo abarundi bose babe umutekano n'abahunze bagaruke, ariko kandi tukabona abantu babandanya bicwa cyangwa bahohoterwa. Uku ni kuvuga indimi zibiri kandi bitesha leta icyizere mu bizokurikira. Or the path forward. Mu ngorane z'ubutunzi, umutekano muke na politike igihugu cy'u Burundi kirimwo, Tom Perriero amenyesha ku ruhara rwa leta ari gonyamukuru.
A lot of the cards are in the hands of the government of whether or not they are interested in trying to solve this economic and political crisis.
amakarata menshi ari mu minwe ya leta muzerekeye gutorera umuti ingorane za politike n'ubutunzi ibi bizobonekera mu gushyira mu ngiro ibyo yiyemeje leta y'u Burundi niyo nyirabayazana muri izi ngorane zose z'ubutunzi na politike ntitegerezwa kwifata nk'inzira karengane leta niyaguma kuri iyo nzira yo kugoza ibintu n'abafasha kugira ngo ingorane zihere bizobagora leta rero ikwiye gutahura ko hari ingingo naho zigoye itegerezwa kuzifata ariko iguma ikomeza ibintu nk'ingingo yafashe mu by'amabanki aho no kumenya ko ibintu bizokunyuka kurusha ikisigihe cyo kugoza ibintu n'igihe nyabuna cyo gufata ingingo zizana impinduka kugira dutere tuje imbere
in order to move that forward.
Kubwo intumwa ya Amerika mu karere k'ibiyaga binini ngo iki ni gihe cy'uko leta igarukana icyizere kubayifasha no guhagarika ukudahana.
Here at the very moment the government should be trying to build confidence and goodwill in those partners who want to
iki ni gihe leta ikwiye kubaka icyizere ku basanzwe bayifasha aho gukora igihushane cy'ivyo nk'ubu amatohoza yerekanye ko hari abantu 595 basinzikarijwe ubuzima ariko nta muntu numwe mu nzego z'umutekano canke abakorana nazo yigeza janwe imbere y'intahe nta rubanza na rumwe rwaciwe twarasavye kuruhara rw'umwe wese rwo kwerekana nkuko mubizi Amerika yarafatiye ibihano abatavuga rumwe na leta namwe mu bategetsi bakoresha ingufu n'abakoze ihohoterwa rya kiremwa muntu naha nyene nta numwe yashizwe imbere y'intahe mu bashigikiye leta no mu nzego z'umutekano
actions by people supporting the government or in the security sector here.
Tom Periero yemeje ko leta zunze ubumwe za Amerika zizobandanya zifasha impunzi z'abarundi zahungiye mu bihugu bibanyi yashimiye ivyo bihugu vyakiriye abarundi bahunze mbere yavuze ko hari kambi nshasha y'abarundi igiye kugururwa mu gihugu ca Tanzania urugendo rwiwe azorubandaniriza muri ico gihugu nyene azobonana na Benjamin William Mkapa umuhuza mushasha mu matati y'abarundi yatowe n'abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yase kugira ngo yunganire President Museveni eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze eroje kuri iyo nkuru mu Rwanda naho sentare nkuru yatanguye kumviriza iyunguruzwa ry'urubanza rwashikirijwe n'umugwi w'abayisilamu bakurikiranwa n'ubushikirizamanza ku cyaha cy'iterabwoba ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umumenyeshamakuru wacu Asumta Kaboyi
abarego bagejejwe ku rukiko rukuru mu gihe cya saa tatu za mu gitondo nibo bwa mbere ku cyicaro cy'urukiko rukuru hagaragaye umubare w'abantu batabarika biganjemo mu miryango y'abaregwa bari baje gukurikirana urubanza ku bwinshi abarego bagejejwe ku rukiko mu myambaro y'iroza iranga abagororwa bo mu Rwanda abagabo bari bambaye amakabutura n'amashati abagore nabo bambaye amakanzu maremare ndetse n'ibitambaro bipfutse umutwe bigasibanganya amasura yabo hagaragara gusa amaso bose bogoshwe imisatsi ndetse ku ruhande rw'abagabo banakuweho ubwanwa iri tsinda rigaragaramo abantu bakiri bato hafi ya bose bari munsi y'imyaka 35 bagizwe n'abari abanyeshuri abakozi ba leta ndetse n'abandi bikorera ibyabo ntabwo abaregwa bose bari baje mu bujurire mu baregwa 17 abitabiriye ubujurire ni 11 gusa bitandukanye nuko byari byifashe ubwo baburanaga ku rwego rwa mbere mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo umutekano niho wari wakajijwe cyane abaregwa babashaka kuvugana nabo mu miryango yabo mu gihe mbere bitashobokaga ntabwo kwinjira mu rukiko byagoranye nkuko byari byifashe mu rukiko rwa Gasabo ndetse nta nubwo abinjiraga mu rukiko bigeze basako abajuriye ko ari 11 basabaga urukiko ku icyemezo cy'umucamanza wa mbere cyateshwe agaciro abaregwa bagakomeza urubanza bari hanze nta byinshi byumvikanye mu rukiko rukuru kuko umushinjacyaha yahise asaba umucamanza mu rukiko rukuru ko urubanza rwakomereza mu muhezo yasobanuye ko abaregwa bakurikiranyweho ibyaha bikomeye kandi ko baramutse barekuwe basibanganya ibimenyetso umucamanza yahise yemera ako kanya icyifuzo cy'ubushinjacyaha maze ahita afata icyemezo cy'uko urubanza rwabera mu muhezo asaba bari mu cyumba cy'urukiko ko basohoka bose hagasigara gusa abaregwa n'ababunganira ubwo basomerwaga kwifatwa n'ifungwa ry'agateganyo tariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 abaregwa bari basabye umucamanza ko bafungurwa by'agateganyo bavugaga ko ibyo bashinjwa batigeze babikora bagasaba ko barekurwa bagakomeza amashuri abandi bakavuga ko bafite inshingano zo gutunga imiryango yabo abandi bakemeza ko bafite uburwayi butatuma bakomeza kuba muri gereza abaregwa bari babwiye umucamanza wa mbere ko ntashyira hamwe ry'iterabwoba bigeze bagira ko ndetse nta naho bigeze bitoreza ngo bazajye guhangana n'ibihugu by'ibihangange by'abashoye mu ntambara nk'uko ubushinjacyaha bwabivuze Umucamanza wa mbere yari yafashe icyemezo cyo gufunga abaregwa iminsi 30 ashingiye ku byo bamwe mu baregwa biyemereye mu bugenzacyaha ndetse no mu bushinjacyaha cyakora imbere y'umucamanza bose bari bahakanye ibyo bemeye mbere. Umucamanza wa mbere yari yanashingiye ku buhamya bwa Mugema Ngango Mohamed warashwe na polisi ivuga ko yashakaga gutoroka ubutabera. Uyu Mugema Ngango Mohamed yari yavuze ko abaregwa bose bari bahuriye mu mugambi umwe ugamije gushakira abayoboke umutwe w'intagondwa ugendera ku mahame ya leta ya Kiyisilamu. Umucamanza wa mbere yavugaga ko hari bamwe mu baregwa biyemereye ko bari biteguye gukora jihad bisobanuye intambara ntagatifu. Umucamanza akavuga ko izi mpamvu zari zikomeye kugira ngo akeke ko abaregwa bakoze ibyaha maze afata icyemezo cyo gufunga abaregwa iminsi 30. Ikindi umucamanza wa mbere yashingiyeho afata icyemezo cyo kugumisha abaregwa mu buroko nuko abaregwa batuye ahantu hatandukanye bakaba badashobora kuboneka mu gihe cyose ubushinjacyaha bubifuza. Nubwo uru rubanza rwakomereje mu muhezo, isomwa ryarwo ryo rizabera mu ruhame. Uyu muhezo ukomeje kutishimirwa nabo mu miryango y'abaregwa kuko hanze aho baba bateraniye babavuga ko ibyo bashinja abantu babo bikwiye gushyirwa ku karubanda buri wese akabimenya bikava mu bwiru. Ubushinjacyaha bwakomeje kuvuga ko aba bantu ibyabo bikwiye kuguma mu muhezo kuko hari benshi batarafatwa bari muri uyu mugambi. Ubushinjacyaha bukemeza ko bashobora gutoroka urubanza ruramutse rukizwe ku karubanda abari hanze bakumva ibivugirwa mu rukiko. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Mu Rwanda kandi mu gihe indwara ya malaria ibandanya kwiyongera hirya no hino mu bice by'igihugu, abashinzwe iby'ubuvuzi bitegura kwakira abahinga baturutse mu bice bitandukanye by'isi bazobigisha uburyo bukwiriye bwo kurandurana n'imizi iyo ndwara. Ibindi kuri inkuru turabishyikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Eric Bagirubusa.
Uko bwije uko bukeye amakuru atangazwa n'abashinzwe ubuzima mu Rwanda haragaragaza ko indwara ya malaria irushaho kwiyongera. Kubw'iyo mpamvu ibitaro bya gisirikare Kanombe bifatwa nk'iby'icyitegererezo mu kurwanya malaria bifatanyije na Minisiteri y'Ubuzima byateguye inama nyunguranabitekerezo izaba kuri uyu wa gatanu igahuza impuguke ziturutse mu mpande zitandukanye z'isi bareba uko barandura burundu malaria. Dr Fabien Ntaganda akuriye inzu ikorerwamo ibizamini cyangwa laboratwari mu bitaro bya gisirikare Kanombe aragaruka kuri zimwe mu ngeri z'izo mpuguke zizitabirira iyi nama nyunguranabitekerezo ku kurandura malaria.
Hazaba hari impuguke zivuye ku isi hose, abadufasha kuyipima, abadufasha kuyivura n'abandi bantu bijyanye na economy. Tuzagira ibiganiro bitandukanye kugira ngo turebe uko icyo kibazo twakirandura burundu. Simi yacu kuvuga ngo malaria twayirandura gute burundu. Ibihugu byinshi byashoboye kuyikuraho, hari ibihugu malaria itakibazwa n'umubu yewe utahagaragara, ariko ugasanga hari ibindi bihugu wagira ngo umubu wabaye twibanire. Ese bo bakoresheje izihe ngamba twebwe ku buryo tuvuga ngo ntitwabigeraho natwe malaria icike burundu?
Abakora muri serivisi z'ubuzima kandi baragaragaza kuko malaria irushaho kwiyongera mu Rwanda ari nako irushaho guteza ibibazo bitari bike. Liyetona Koloneli Jules Kabayiza akuriye ubuvuzi bw'indwara z'imbere Medicine Interne mu bitaro bya gisirikare Kanombe.
Iyo dukora mu bitaro umunsi kuwundi twabonye kwiyongereye, ndetse n'ingorane itera mu mubiri zikiyongera. Ugasanga abantu barwaye impyiko kubera malaria, abantu baje mu mutwe yageze no mu mutwe yataye ubwenge atumva yiyongereye, ugasanga amaraso ye ntabwo ameze neza, ugasanga ndetse yanduye n'izindi mikrobe byose byose bibereye kuri malaria.
Mama urababara he?
Ubwoba gurukunja cyane n'umutware gutera misonga. Ubwoba gurukunja cyane.
Imibare igaragaza ko mu 2012 mu Rwanda bivuje malaria bari ku 500,000, mu gihe mu 2015 bageze kuri 2,000,000. Imwe mu mpamvu itungwa agatoki nka nyirabayazana ni umurundo w'inzitiramubu zihagaze ku gaciro ka 9,000,000 mu mafaranga y'u Rwanda zinjijwe mu gihugu zitujuje ubuziranenge ntizagira icyo zikora kuri malaria. Dusura abaturage mu bice bitandukanye by'igihugu bemereye Ijwi rya Amerika ko barara mu nzitiramubu.
Inzitiramubu baraziduhaye tuzikoresha mbese nk'uko nyine ku mabwiriza nyine atubwiye.
Nta n'umwe utaryaba mu nzitiramubu, ariko noneho malaria nubwo umuntu ari kuza kwivuza ubu naje mu gitondo ariko sindabona igisubizo.
Nawe malaria yakugezeho?
Yangezeho nyine.
Biraterwa n'iki se? Murabona malaria iterwa n'iki?
Si twamenyera guterwa n'iki, Imana niyibizi, nazo twamenyera guterwa n'iki.
Ntabwo mushobora kuba mwishinja wenda kudatema ibihuru, ibidendezi.
Nusukuru kugenda n'ukubona kidendezi.
Ubwiyongere bw'iyi ndwara ya malaria isigaye ifatwa nk'icyorezo. Mu mwaka ushize wa 2015 abadepite banenze bikomeye Minisiteri y'Ubuzima.
ntabwo rero mwatubwira yuko ukwezi kwashize amezi abiri agashira atatagashira mutari mwabona yuko uburwayi burimo kuzamuka kandi ko n'imiti irimo gushira
yize kubantu kwirongereza amuka abantu batarabibona ubusi bari baragiye iki bibaragiye kwakira musikeruza
n'ubugome kuha abanyarwanda miliyoni 10 zingahe inzitiramu zitarizo ni nk'uyunguruzo bw'ubugaruko cyangwa se kindi
kuri ubu byemejwe ko inzitiramu buziri mu gihugu zujuje ubuziranenge nubwo hari izindi mpamvu nk'imihindagurikire y'ikirere nayo yatumye indwara yiyongera Dr. Jire Mugabo ahagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS
ariko nk'uko bivuze hambere habaye inzitiramibu zitujuje ubuziranenge ariko icyo kintu cyarakosowe na Ministeri y'ubuzima ku buryo izinjira mu gihugu ubu ngubu zujuje rwose ibyangombwa bisabwa
Imibare iheruka ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS igaragaza ko buri mwaka indwara ya malaria yibasira abagera kuri miliyoni 300 ikica 300,000 ku munsi bangana na 85% mu bihugu bya Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara 3/4 byabara abana Nubwo iyi indwara ya malaria ikajije umurego Ministeri y'ubuzima mu Rwanda ivuga ko impfu ziyikomokaho zo zitiyongera zikiri ku mpuza ndengo ya 5% kuryama mu nzitiramo buzite y'umuti gutema ibihuru bikikije amazu no kwirinda ibidendezi hafi aho biri mu bukangurambaga leta y'u Rwanda ishishikariza bene gihugu mu guhangana bya nyabyo n'indwara ya malaria igihe izo mpuguke zabona umuti urambye kuri iyi indwara ya malaria byakuraho impfu n'izahara bya hato na hato bishingiye kuri malaria akabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi. Saa 10.
Radio ijwi ry'Amerika I Washington DC. Mu gihugu cya Zambia haravugwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byo gusahura bigeramiye cyane cyane abanyarwanda kuva ejo kuwa mbere amaduka menshi y'abanyarwanda yarasahuwe n'abanyagihugu ayandi arasenyugwa amakuru avuga muri bimwe mu binyamakuru avuga ko abanyagihugu bagiriza abanyarwanda ubwicanyi buherutse kuvugwa muri icyo gihugu cya Zambia yamara abanyarwanda bavuganye n'ijwi rya Amerika ivyo barabihakana bavuga ko ikibazo c'ubukene n'inzara biri mu banyagihugu ari yo mvo mugenzi wacu Edigwema yavuganye n'umwe mu banyarwanda bakorera ubucuruzi mu gisagara cya Rusaka tutashase kuvuga izina ryiwe ku mpamvu z'umutekano wiwe
icyo kibazo urebye cyatangiye neza ku munsi w'ejo mu masaha ya mu gitondo ngo abanyagihugu abazambia batakaga amashopu ya bamwe mu banyarwanda urebye bakeka yuko bari bamwe mu bantu bagize uruhare mu gikorwa cy'ubwicanyi bumaze iminsi bivugwa muri uno mujyi ariko mu by'ukuri nta kimenyetso kigaragara kirashyirwa ahagaragara na polisi y'igihugu ariko mu by'ukuri twebwe twabibonye mu bundi buryo
Ubwo buryo mwabibonyemo nubuhe?
Ni uburyo bw'inzara abaturage bafite muri ino minsi kandi urebye abanyamahanga bari mu bantu bafite pariti nini y'ubucuruzi ubwo rero barihagije cyane cyane abanyarwanda barihagije iyo babona bafite amamodoka babona barangura buri munsi ndetse babarebaga ku buryo babonaga ko bashakaga akantu k'imbaruso katuma hagira ikibazo kugira ngo wenda rero barasahura
amakuru nyine atugeraho nuko menshi mu maduka y'abanyarwanda yasahuwe ese niko bimeze
cyane ku buryo ahubwo leta nitagira icyo ibikoraho amaduka yose ahubwo abantu bose abanyarwanda bose barabafite amaduka baraza gutaha kuko amaduka bari kuyasenya ku bwinshi iki gikorwa kiri gukorwa n'abaturage bose mu mujyi wa Rusaka
kugeza ubu se hari icyo inzego z'umutekano cyangwa se leta yari yakora kugira ngo ihagarike ibyo bikorwa byo gusahura
turi kubona abapolisi bagenda bajya mu duce tumwe na tumwe tugize uyu mujyi ariko biragaragara yuko abaturage babarushije ingufu kuko biri mu duce twose tugize uyu mugi kandi bitewe n'ukuntu ari munini abashinzwe umutekano hamwe na hamwe bari no kubirukana rwose abashinzwe umutekano ukabona imbaraga zabaye nkeya polisi bakayitera amabuye mbese ni ibintu bimwe byaturenze ku buryo abantu bamwe bihishe hamwe na hamwe bari kubwira abo bacuruzi ngo barebe ukuntu bahisha ibintu byabo nabo bihishe kubera umutekano wabo.
Hanyuma se ni abanyarwanda gusa bibasiwe cyangwa se ni abanyamahanga bose muri rusange?
80% ni abanyarwanda ariko harimo n'abarundi.
Ku bijyanye n'umutekano wanyu bwite mwavuze ko barimo gusahura amaduka yanyu, ubuzima bwanyu bwo mubona bubangamiwe?
Urumva umuntu ushobora kwibasira umurimo wawe ubwo ngubwo probabilite ibiriho nuko iyo havuyeho umurimo nawe ubwo nawe nyine ni wabashaka kuko urebye mu by'umwihariko umutekano ni mukeya nta mutekano abanyamahanga bafite muri kano kanya.
Hari ibikorwa nk'ibyo byigeze kuba mu gihugu cya Afurika y'Epfo aho abenegihugu bibasiraga abimukira babashinja kubatwara imirimo, ese mubona hari isano bifitanye n'ibirimo kuba muri icyo gihugu cya Zambia ubu ngubu?
Urebye bifitanye isano kuko abantu benshi hano bafite inzara, baba bari kuvuga yuko abanyamahanga babatwaye akazi nta bintu bakora, ariko mu by'ukuri ni ikibazo cyabo ku giti cyabo inzara bafite bitewe n'ubunebwe bwabo. Urebye n'abantu badakunda gukora ni abantu baba bashaka ibintu by'ubusa cyangwa se gukorerwa, ubwo rero bafite umujinya. Bamwe bari kuvuga ngo ntibashaka abanyamahanga, abandi bari kuvuga ngo abanyamahanga bakiriye mu gihugu cyabo. Ni ibintu byinshi cyane, gusa leta nitagira ikintu bikoraho ishobora gufata iyindi ntera.
Mukanya turasozera ibiganiro n'amakuru twari bafitiye kuri isaha yamara imbere yaho. Reka tubibutse inshamake y'amakuru yo hirya no hino twabashikirije. Perezida w'igihugu cya Ecuador Rafael Correa yatangaje ko gusubira kubaka ibyasambuwe n'ikinyamagirima gikomeye cyane cyahitanye abantu 416 muri Antunga bizotwara imiliyaridi y'amadolari. Umukuru w'abagwanya ubutegetsi muri Sudani yo mu manuko Riek Machar ntiyagarutse ku ngwa mukuru Juba umunsi wa kabiri yikurikiranye. Amenyesha ko leta itarekuriye indege yari izanye umusirikare mukuru w'umujeneral wiwe gushobora kuza kumugwa mukuru. Bitegekanijwe ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama n'umwami wa Arabia Saudite Salman babonana mu gihe imigenderanire hagati y'ibihugu byabo itifashe neza muri iki gihe. Ibyo bihugu bibiri bimaze igihe bicuditse, bari bifite ibibazo bitandukanye bikomeye ku byerekeye urugamba rwo kurwanya iterabwoba n'intambara zo mu karere. Perezida Obama azobonanije ku wa gatatu n'umwami wa Arabia Saudite ku mugwa mukuru Riyadh mu rugendo muri icyo gihugu mu mabanga yiwe ya perezida. Abanyagihugu muri New York, muri leta ya New York baraja uno munsi kwa kabiri mu matora ya mbere agenewe guhitamwo abakandida bazoserukira imigambi kwa ibiri y'abademokrate n'abarepublika mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kwa 11 muri leta zunze ubumwe za Amerika. Umugwi w'abagwanyi b'abatereban bagize igitero c'amabombe n'inkoho ku mugwa mukuru w'igihugu ca Afghanistan, Kabul, uno munsi kwa kabiri mu gitondo. Bisha abantu 30 bakomeretsa abandi barenga 327. Njoti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha nino bigarukiye kuri mikoro mari kumwe n'Ange Fidel Niyongabo. Dushimiye engineer Peter Handley na Innocent Kimenyi yashize hamwe amajwi akagiranya ibiganiro n'amakuru twabashikirije. Tubifurije kugira umugoroba mwiza no kubatumira kubandanya gukurikirana ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.